kandi si yose ni ndaba utubwira muri make washitse ibijumbura mu Burundi washitse amahoro urugendo rwagenze gute
nashitse amahoro ibujumbura nuko mashije kubimenya ngira ngo mwarumvise ko abana bashoboye kuntoroka ariko iyo baramfashije bamaze kubona yuko abana turatari kumwe barashobora kumfasha ku buryo bakora amatohoza ama barasanga nta kinyagira na kimwe nta ruhara nabishyizemo kuko nta byari no kungora kumwenda bacunga hanyuma baraheza barambwira yuko ashobora kwitahira ko nagiye nategereza gutaha kuko mfite ibyo ntegereza gutera mu iterambere ry'igihugu ntabwo zari gutuma nguma hiyo ko ntacyo nari impunze kandi none amahoro
none mucyitegura kugira ngo muze muri ayo mahiganwa ya robotics Washington hari icyo mu myiteguro we n'ugwaruka wigeze ubona cyangwa wikeka yuko bashobora kuzosigara muri Amerika cyangwa bazoshufata izindi nzira
mu majambo make abana twabiteguye neza mu mahiganwa ndabigisha ukuntu babubaka robo kumwe ni bayiprograma hama tugera kuza ntibigeze banyereka ibimenyetso nofatira ku bihambaye binyereka yuko bashobora kuguma hiyo kuko twagumye turi kumwe umwanya utari muto no muri aya makompetisiyo nkuko nagerageje kubivuga hiyo nibaza ko n'ikintu baba bafashe ingingo ubwabo cyangwa babifashijwemo n'abandi bantu gushika kuri uno munsi ntaramenya ku buryo bafashe ingingo yo guca baguma hiyo ariko je naragerageje uburyo bwose bwo kumenya amakuru yabyo kuko cyari igikorwa nari niteguye ko bafashije abandi bana mu Burundi bakabimenya bakashobora kugira icyo bamariye abandi bana ngaha mu gihugu naje kubw'iwanje numvise ko mbabaye cyane ndabura ukuntu ndabifata mba nk'umuntu nyirapfanywe n'umwana mu minwe amujyanye kwa muganga ariko nyine ndagira umutima ukomeye wo kwihangana ndabwira abazungu ko ntegereza agiye kugaruka mu Burundi ko nta kibazo mfise kandi igihugu cyanjye ndagikunda ntabwo zari gutuma ngira nguma hiyo kuko numva umengo uko bagiye ni decision bafashe babifunditse batabimbwiye ikintu na kimwe mvuga ati rero ko bwafashe decision kandi atatashobora kuyikora ko kininiya ati nta kundi ndabyakira uko yari ko n'umubabaro kuri jewe kandi kuko abo bana ni baracyari bato ariko nabo ubundi ntibanareprezentasiyo atari pose z'abandi bana basigaye Burundi kandi bategerezwa kumenya ibyo bintu nzakora ibishoboka byose kugira mvugane nabo badufasha numve ko bashobora kubandanya badufata mu mugongo kuko twashoboye kugira ikibanza cyiza kuri classement mondiale twabaye aba 23 ku bihugu 163 byashoboye kwitabira amakipe yashoboye kwitabira ayo mahiganwa agira ngo twitwaye neza uretse nyine ako kantu bashoboye gukora batanga izi nama nanjye nkiro turuva ndi muri iyo situatio
ego none nko mu ishyirahamwe ryanyu ibirinye byari bwabe hari aho mwari bwaje mu mahanga ibintu nk'ibi bigashika
oya bwa nkuko bwarubaye bwa mbere tujya mu mahiganwa nk'ayo kuko niho twaje gitangura iki gikorwa ngahe iwacu nkuko ariho cyari gitangura ku kundi mugabane w'isi mu bihugu byinshi ari nta bandi bana bari nari bwajyane hanze cyane bwari bwa mbere tujya muri ayo mahiganwa uretse yuko je nashaka kuronka akanya ko kuba mu bindi bihugu ariko kubwo yumva zo gukunda igihugu no kumva yuko hari icyo nakora kugira ngo mfashe mu bijyanye no kugera urwaruka no kugwigisha ibintu bitandukanye fata ingingo yo kugaruka mu Burundi
abantu benshi baribaza bati none byagenze gute kugira ngo nyuma yaho umenye yuko babuze wabasize inyuma bamwe baribaza bati kuki wasize abana bakiri bato inyuma utaza amaherezo yabo cyangwa amarengero yabo ntikoba kwarabaye kubata utazi amakuru yabo yaho boba bari ni naba hari ikibico bacabashikiye
oya sinabataye ngira ngo kugira nze ngaruke Burundi narashe gukorana n'ababira aba bari bateguye icyo gikorwa barashoboye kumenya ko abana batorotse nanjye nza kubibona niro turuvye ndi umwe hanyuma barashobora gukora intucegeranyo barabona yuko ataruhara ndabifisemwo kuko twagerageje guhamagara ababyeyi baratubwira ngo nimuhumure bamaze kumbwira ngo duhumure nagiye kumenya reyerema rero yuko abana babe informiye ko bafashe decision yo kuguma hariya niyo mpamvu umwitwarariko nawe ubwize muke kuko kandi abazungu barambwiye bati ushaka kuguma hiyo cyangwa ushaka ugize ndababwira toya jewe nshaka gutaha kuko urumva nyimba abana bahisemwo kubikora bataneguje bagahita mu kugumino sinumva sinomenya naho ndanabatorera ariko bo abo bazungu bari bafite umwitwaro wo kumenya ko nyimba abana bari mu mafamiye yabayaje kubatora bamaze kubyumva ko bagiye bavuga bati nakundi wowe ko tumaze gukora abatohoza tugasanga nta ruharo bifitemo niba gushaka kwitanga wo kwitahira imubandanye icyo gikorwa umva kuyobora kubandanya kugikora.
Ego none aba bavyeyi nk'uko bivuze mwarose amakuru yuko ubwo gwaruka gwavuganye n'abavyeyi babo rubabwira ibyo bariko barakora canke rubabaza ibijanye no kuguma muri Amerika, tubwire muri make ingene icyo kiganiro cyo bacaragenze hagati yabo bana n'abavyeyi babo.
Kugeza ubu sindashobora kuvugana n'abavyeyi ko nakubwiye nashitse cyo kumugoroba, sindashobora ndacyaruhuka urumva ko narushe mu mutima cyane gose kubera ibyo byari bimbaye ko ntabyiteguriye nshikane no muhira ndushe hanyuma ndaruhuka. Uno munsi nibajije ko nshobora kurondera ababyeyi kugira ngo bashobore kubwira icyo bavuze hejuru y'icyo gikorwa, kuko nabo ubwabo gushyira kuri ino saha nta na kimwe baraza kumbaza. Ni ukuvuga yuko ata mwanya ndabonana nabo ngo tuvugane kugira ngo bashobore kuma mu muco w'ukuntu baba banagerageje kuvugana n'abana, kuko nibaza yuko igikorwa nk'icyo ni ikintu umwana ashobora gufata decision ko kimwe bo mbona umengo barakuze aba bafite imyaka 17-18 kuko nkiri niyo aba barambajije ki wowe wibaje ko abana babikoze kugira ngo bakubabaze cyangwa bakugirire nabi. Nabi kina babwiye muri jewe numva gusa mbabaye kubera ndabaye tese uko navyo narinda biteze ko ati navyo narinda biteze ko bace barambwira bati kumbure abana bakiri no babona hari tantatswe yuko boro nk'ubuzima bwiza gusumbiye iwanyu ati babona kugumino. Ariko ndabwa ati ntiyari imvu kuko abarundi benshi bari mu Burundi kandi bamerewe neza aho bicaze kimwe cyangwa ikindi mugabo ntampu yari gutuma bace baguma hiye kuko ntawuri kagabiruka inyuma ntawuri kararondera kubagirira nabi. Niyo mpamvu jere na cyemvuga ati iyo bica hose ni uko noshobora kubaza ababyeyi bakaba mu muco niba barabi babafashijemwo cyanke ko bantu ubundi ari bafashijemwo ari iyo umuntu akabimenya kugira ngo bikure ikeye kuri ekipe yacu yose nk'uko twari twamaze gushika.
Igipolisi cyo muri Amerika cyo bacyaragerageje guhamagara ababyeyi babo kiravugana n'ababyeyi babo mu Burundi
kubera ababyeyi b'abarundi ata ururimi na kitse byarangora kumva ibyo bariko barambaza neza ko Nagirimana ndaronka abantu bamfasha kugira ngo nicyo gutegera icyongereza cyabo neza nubwo ndakivuga ndumva ko icyongereza cyabo kihanitse cyane. Baragerageje kuba borondera contact z'ababyeyi kugira ndababaze boba bumva amakordone. Bamwe bambwiye bati n'ukuri na twebwe ubwacu ntituzabana bari boba barimwo, ariko hariho abashoboye kumbwira ati humura kumbure ko bafashe iyo ngingo ari igihe baba babonye yuko aribwo ubuzima bashobora kubamo. Iyo numva nsambaye n'uburemye ko abazungu bari bashaka kumenya yuko baba bari mu minwe y'abantu cyangwa baba bazimiye. Kugeza kuri ino saha ngiye kuvugana n'ababyeyi numve koko bampa umuco kumbure wotuma ambwira icyo nshikirije kiri Claire cyangwa ubwabo bashe kubyivugira bakabyivugira.
Batubwiye ko polisi yo ngaho muri Amerika yabitohoje iravyihweza muranaganira barabona yuko taruharo wari ubifisemwo. Kuri iki kibazo nyene polisi yo mu Burundi yoyo hari amakenga canke woba wumva ufise kubijanye n'ubwo gwaruka n'ingene byo byaragenze muri Amerika? Ni ikihe kintu wobwira abantu baba bafise ikibazo kijanye n'uko woba waragiye mu mahanga ugasigaye ugwaruka gw'abarundi wobishurute?
Ikintu nobabwira nuko mu majambo make nari nabajanye kugira baserukire abandi bana b'abarundi muri ayo mahiganwa yarabaye bwa mbere kandi no ku bintu by'ubuhinga bwa none, ngira ngo ikintu nobabwira kimwe nuko abo bana uko bagiye nagiye sindabitegera cyane ko nibaza ko ari kinyegezwa cy'ukuntu byaba byarateguwe nyuma y'umugongo w'iwanje nsa n'uguye mu kamashi kimwe n'abandi. Niyo mpamvu bamaze kubiromarika nanje nka romarika twagerageje ibishoboka byose kugira ngo abo bana cyangwa ababyeyi boduhe umuco hejuru y'ibyo bintu. Nobabwira yuko abarundi bohumura kuko abo bana igihe boshobora kuboneka iyo bamahoro bakashobora gufasha abandi bana kuko bahigiye byinshi twahure n'ibindi bihugu byinshi. Hanyuma ikijyanye nuko naba mfite amakenga hino mu Burundi, nta makenga mfite kuko ntacyo nagiye nononye nta muntu n'umwe dufitaniye ikibazo. Eka koko n'amahoro ko numva igihugu cyanjye ndagikunda ndi mu Burundi nguwe neza. Niyo mpamvu naniyumvira yuko noshobora kumfasha muri iyo proje abana bakamenya ibintu byo byo kuba kamarobo bakababa ba engineer imijyango yuguriye kuri bose.
Ni iki witeguriye gukora mu gufasha kumenya ahubwo gwaruka ruri haba ku rwego rw'igipolisi muri Amerika cyangwa ku rwego rw'igipolisi ngaho mu Burundi, witeguriye gukora iki mu gufasha gutanga umuco muri make?
Bo jewe personnellement nkuko natanguye ndabivuga iki ebambajije navuze ati umwana ndabivugira rw'abana b'abarundi kumwene bangana bari baci bato kuko uravye icyo gihugu kumwene nakibonye naje bwa mbere ndakigezemo ariko nabonye hari itandukaniro rinini yari hari ukuntu abantu bitwara cyangwa ukuntu abantu babayeho novuga umuvuduko w'ubuzima babayemo mbona ko abana iyo bicaho hose nubwo baba baratorotse nibaza yuko cyane bashinye kuguma hiyo kuko gutorokaho n'ikindi ni jambo riremereye cyane maze kuvugana n'ababyeyi bakaba umuco niba bafite umuco hejuru y'ibyo cyane bakaba bafite koordinize aho bashobora kubatora nibaza ko byoba byoroheje cyane rwose ariko nagira mfatira akanya ko kuvuga yuko abariko barashaka gucavuza igihugu bavuga ngo abana bagiye kumbuza umutekano muke ikimenyamenya ni uko jyewe ndi mu Burundi amasaha tuvugana ndi mu Burundi ndi mu muryango naciye ku kibuga cy'indege ntawankomakomye n'amahoro mu Burundi bwo kwitwaza ibindi kuba bari bashaka ama opportunity yo gushika hiyo bakashikayo ariko ntibumvuga yuko bagiye kumbuza umutekano muke mu Burundi turi amahoro tumerewe neza nta kibazo gihari n'aya magingo tuvugana jyewe naragarutse ndi mu Burundi kandi niteze kubandanya nofasha abandi bana b'Abarundi kugira ngo bige ubwo bumenyi bashobore kubukoresha mu buzima bwabo bwa minsi yose no kwiteza imbere mu by'ubumenyi.
Urakoze cyane Kanesius Bindaba, umuyobozi w'umugwi w'ugwaruka rw'Abarundi rwaje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buhinga bwa robotics, amahigano ya robotics muri ino ndwi turangije. Urakoze cyane.
Yego, murakoze namwe.